Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Muname gira 2022 y'abakuru b'ibihugu bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko ku magenekerezo ya 2021 na 2022 mu Kakaro yarusha muri Tanzania, abakuru b'ibihugu bamenyesheje ko bishimira intambwe ijanye n'isoko rusangi bigeze ko mu bijanye n'iterambere n'ubucuruzi no mukuronka akazi mu mujyango wa Afrika y'ubuseruko. None ibihugu byose byo babiharonkera inyungu zingana, ico kogwa ni ikihe kugira abanyagihugu bagize ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko baronke uburenganzira bumwe ibijanye n'isoko rusangi. Inishuni muri kino kiganiro ku isoko co kuruno wa gatandatu igenekerezo rya 33 mu Kakaro 2022 mu gishikirizwa na Bera Mugisha Kaze. Umujyango wa Afrika y'ubuseruko utegekanya ibiki mu bijanye n'isoko rusangi. Inyishu tuyihabwa na Emira Nibasumba wa Radio RPA.
Umwidegemvyo mu ruja n'uruza rw'abantu n'ibintu bituma iterambere mu by'ubutunzi ryihuta mu bihugu bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko, rikaba ririmwe mu mahangiro y'isoko rusangi yashizwe mu ngiro kuva mu 2010. Ubwo bwigenge bwo kuja aho wipfuza mu muryango buherekezwa n'ubwigenge bwo gukorera aho ushaka, kuba aho ushaka no kudakumigwa kubera uva muri iki gihugu canke kiriya kiri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Isoko rusangi ririmo kandi ukoroherezwa mu rudandazwa no kujana umutahe wawe mu gihugu icyo ari cyo cyose cyo mu muryango ataco winona. Ugo rudandazwa rurisunga kandi duane rusangi yagiye mu ngiro kuva mu 2005, ariko ikaba yatanguye gukurikizwa neza mu 2010. Duane rusangi ituma ibidandazwa bivuye muri iki gihugu canke kiriya cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bijya mu kindi cyo muri uwo muryango nyene bidatojwe ikori na rimwe. Ibidandazwa bivuye mu bindi bihugu bitari mu muryango byo biratozwa makori, ayo makori akabangana mu bihugu byose by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu bijyanye na duane rusangi nginyene, ibihugu bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko vyiyemeje gukuraho amabariyeri yose adatoza makori cyangwa amatagisi ibidandazwa bivuye mu kindi gihugu. Vyiyemeza kandi ko ni nyuma yaho atagihugu cemerewe gusubira gushinga amabariyeri nkayo.
Bamwe mu Barundi bakora urudandazwa njabuka amazi bibashimishwa n'ingene isoko rusange mu mujyango wa Afrika y'ubuseruko itunganijwe. Ibibazo bijanye na politike hamwe n'umutekano muke ngo byarasubije inyuma akazi kabo. Kurikira abaganiriye na bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance.
Turangurira mu Rwanda twari dufite akarusho kubera mu Rwanda hari hafi kandi hoho nta ntambamyi twakunda guhura nazo. Kumva z'uko Burundi n'u Rwanda hari ikibazo, bavuga ngo ni ikibazo cya Covid, ariko si ikibazo cya Covid, ni ikibazo cya politike yabo. Aho Rwanda n'u Burundi bibona bamenya ntibushaka guhuza, mugabo twega abanyagihugu bato bato tuba tuhagirira ikibazo. Umuntu afite agatahe gato ntaba akisubiye kujya mu Rwanda, kuko kujya mu Rwanda kurangura bisaba kugenda n'indege, indege rero turu ntacyo usanga ukoreye.
Iyo dukuye ibidandazwa muri Uganda ku mipaka yose ducako baraduhagarika bakaturisha amakori nk'uko bisanzwe. Twebwe turi mu mamodoka tukadodesha amapasiporo yacu cyangwa mbese pasi. Sinumva ukuntu bavuga ko hariho uburenganzira bwo gutwara ibidandazwa cyangwa kuja kubirangurirayo atagisabwe, n'abantu bagatembera mu bihugu bigize isoko bashaka bakaba naho bashaka kandi bakidusaba ibyo byose. Nko mu bihugu by'i Burayi iyo winjiye muri kimwe ibindi byose ubijamo nk'uko waba uri kutembera uva mu ntara uja mu yindi, natwe twibaza ko ariko bizoba bimeze. Tuzoshora ibidandazwa muri kimwe mu bihugu bigize yase tukanarangurira nk'uko twaba turi mu gihugu kimwe, ariko ziko biri.
Tujya kubangura muri Tanzania dukunda guhura n'intambamyi nyinshi cyane. Urarangura wagira bashika nko mu nzira hari amabariyeri y'ipolisi, hari amabariyeri y'abitwa ngo banamugambo. Banamugambo ni nk'izimbonera kure zongaho mu Burundi, aho zibona bakwambuye n'utwofise bakatutwaka. Usanga urangurije gatahe bica bisaba nyine urangurije nk'imiliyoni zitatu urabika nk'ibihumbi ijana ugenda uratanga kuri amabariyeri, uko utabahaye barakwamba ntibaraba ngo ufise fagitire.
Ibibazo by'umutekano muke urangwa mu karere, ubukene bw'inyubakwa n'ubusumbasumbane mu iterambere ry'ibihugu biri mu bituma uwo mugambi w'isoko rusangi ugorana gushikirwako. Bisigurwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana, akaba arongoye ishyirahamwe Parsem. Aratanga intumbero zogendegwako kugira abanyagihugu b'ibihugu bigize umuryango boroherezwe.
isoko rusange kugira rikomere mu bihugu byose bigize ishyirahamwe ry'akarere k'ubutunzi. Ubwa mbere haba hariho umutekano muri ibyo bihugu n'imigendanire myiza mu bya politiki muri ibyo bihugu. Ubona haragenze igihe tuzanetse na bijya bya COVID, ugasanga n'ubundi kubihamye ko bikimeze, ugasanga Burundi n'u Rwanda ntibigende ntibimeze neza, ugasanga Uganda na Uganda ntibimeze neza, ugasanga Tanzania na Kenya rimwe rimwe ugasanga biri kuberagira marivalite. Ukabona neza yuko imico bituma bigira ingaruka hamwe womenga ibihugu bimwe bitangura gufumenga bimwe byose bishyigikiye ikibindi bishyigikiye ikindi, ndetse ni Kongo ijemwa nayo nyine urabona isanganywe ingorane, hari ingorane zo muri Sud Sudan, hari ingorane za politiki zagiye mu Burundi, Barundi barasanzara baba impunzi. Ikindi kigira kabiri nico bita ibihugu rusangire mezo infrastructure, amabarabara meza, imiyaga nkuba, ibijanye n'inge n'ibito. Hariho ibikorwa remezo byinshi byategeza kuba byakozwe kugira iryo soko rusange rikomere. Ibyo nabyo bigacye bisaba uburyo bwinshi, ubwo buryo ugasanga butangwa n'ibihugu bya Buraya. Harageze igihe abandi bihasanga hano n'imigendane hagati y'u Burundi n'ibihugu bimwe byo muri ako karere ka Buraya bitameze neza, ugasanga n'amafaranga ategeza kuza kugira ngo asahirize ibyo bihugu bije mu ngiro ntabonetse. Iyo rero ishyirahamwe rikutezwa imbere n'amabarabara y'indarayi bukabyingenge bikomeye hose, uruja n'uruza amabarabara meza ahita, imiyaga nkuba, ingomero, ibyo bintu byose bitagiye ngo bikomere mu gihugu mu isoko rusange ntiheza ngo rikomeye. Hanyuma rero n'ibijyanye n'iby'ubutunzi n'inge n'ibihugu bimeze, ugasanga hari ibihugu bitoye nk'u Burundi n'u Rwanda ngo biruze ngo biri siripepe byuzuyemo abantu, ugasanga uruja n'uruza nk'ibihugu nka Tanzania biratinya yuko umengo abarundi bota ibihugu byabo bakajya gusanzara muri igihugu kubera atasaganirizo bafise, bagaca abana yuko umengo bagiye boja kwihariza amasi amatongo muri za Tanzania n'ibiki. Usanga rero hose ari bihugu bigomba biguma bigira impungenge kuko rero tuti tukemera isoko rusange abanyabuwa bya bihugu bikenye barundana bazushaho dushwara abanze bariruka bafata amatongo bagire gutusange baje gutera inkuguta cyane. Kuko rusange ibihugu rero n'amategeko agumye afatwa ku bintu bidasa n'ingene za visa zitangwa n'ingene uruja n'uruza rw'ingenzi rumeze, ugasanga ntibiramera cyo kimwe mu mapolitike y'ibihugu.
Muhejeje kwiyumvira yuko kugira abanyagihugu b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bashobore kwishira no kwizana mu bikorwa by'uruja n'uruza muri Afrika y'ubuseruko, bisaba yuko akarere kabanza kuronka amahoro hama hagashigikwaho politike igabanya ibijanye n'ubusumbasumbane hagati y'ibihugu. Nina hano duciye dusozera kino kiganiro ku isoko, ndabashimire ko mwaduteze yompi bera mugisha nije nakibashikirije naho butaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.